Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mudukurikira ku mirongo migufi kuri metero 25, metero 31 na metero 41. Mu karere ka Kisoro muri Uganda mudukurikira kuri FM 88 n'ibice 9, FM 88 n'ibice 3 ya radio Inshuti ya Bose, no kuri FM 104 n'ibice 3 ijwi rya Amerika. Inaha i Washington DC muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Ndabaramukije mwese kandi mbaha ikaze mu makuru yacu yo muri iki gitondo. Ni ibiganiro tubategurira tukanabibagezaho duherereye mu ngo zacu mu rwego rwo kwirinda no gufasha guhagarika ikwirakwira ry'icyorezo cya virusi ya korona. Ibikorwa byo kwiyamamariza amatora yo ku itariki ya 22 mu Burundi birakomeje, bigeze ku munsi wa 8. Cyakora ubu harimo agashya.
Turifuza yo kubona muri iyi myaka iduri imbere abarundi barundi kazi nimwatwizera dusubira guha agaciro ubuzima bwa kiremwa muntu tagira umuntu azira.
Uwo ni Dieudonné Nahimana, umwe mu bakandida bigenga, umupasiteri wa mbere mu mateka y'u Burundi ukoze politiki ku mugaragaro akaniyamamariza kuyobora igihugu, avuga bimwe mu byo azashyira imbere natorwa. Mu Rwanda ho abarokotse jenoside barafatwa mu mugongo. Izo nkuru ku buryo burambuye hamwe n'izindi zivugwa hirya no hino ku isi n'amakuru y'imikino twabateguriye ni mu kanya ntimujye kure ya radio yanyu. Turahera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi twategure kandi tugiye kugezwaho na Aloise Bigirimana.
Urakoze Eugenie. Umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU asaba amaleta ku isi gukora ku buryo abamenyeshamakuru boroherezwa mu kazi kabo ka minsi yose, na cyane cyane muri iki gihe cy'ikiza cy'umugera wa korona. Ni mu gihe kuri uyu w'Imana itariki 3 z'ukwezi kwa gatanu isi yibuka umunsi mpuzamakungu wahariwe ubwigenge bw'umwuga wo kumenyesha amakuru. Antonio Guterres ashikiriza ko kuva icyo kiza gitangura kwigaragaza abamenyeshamakuru benshi bashiriweho amategeko n'ibihano kubw'akazi kabo. Amenyesha ko ONU yubahiriza amategeko yashyizweho n'ibihugu mu ntumbero yo kurwanya ikwirakwira rya COVID-19, ariko ko bidakwiye kubuza abamenyeshamakuru gukora umwuga wabo. Perezida wa Tanzania John Pombe Magufuli yarinuvye ibikoresho mvamakungu bikoreshwa mu gupima umugera wa korona. Mu ijambo yashikirije kuri w'Imana, Magufuli yatanze akarorero k'ibipimo byakozwe ku mpene n'ipapayi byaje byerekana ko ivyo bintu bibiri byanduye COVID-19. Avuga ko atumva ingene ipapayi yo kwandura uwo mugera. Magufuli wo leta yiwe yamye ivuga ko muri iki kiza hari ikinyegejemwo, anasaba aba Tanzania gusenga kugira uwo mugera urangire. Yashikirije ko ivyo bikoresho birimwo utunenge n'amahinyu mu bijanye n'ubuhinga. Magufuli akeka ko hoba hari abanyagihugu bemejwe ko banduye uwo mugera ariko atari vyo, yisunze ubushakashatsi kuri ivyo bikoresho. Yongeye ashimangira ko Tanzania idakwiye gusubira kuza irakira imfashanyo iyo ariyo yose ngo ni nziza ku gihugu. Yasabye amatohoza yimbitse kuri ivyo bikoresho mvamakungu byo gupima COVID-19. Gushika kuri w'Imana, Tanzania yari imaze kuronka abantu banduye 480 barimwo 17 uwo mugera umaze guhitana. Muri Leta Zunze za Amerika, umugwi washizweho n'ibiro vya perezida gukurikiranira hafi bijanye n'ikiza cya corona washikirije kutewe impungenge nuko abanyamerika benshi batariko barubahiriza ukutegerana kugira harwanywe ikwirakwira rya COVID-19. Debra Birks awuhagarariye yashikirije kuri w'Imana ko yatewe amakenga no kubona ibihumbi by'abanyamerika baja ku nkengera z'amazi muri California kwigina akazuba batubahirije ayo mategeko. Gushika ubu hafi cya kabiri cy'amaleta 50 ya Amerika aramaze kugurura ibibanza bihurirwamwo benshi nk'amaparke, inkengera z'amabahari, ibibuga by'urukino rwa golfe, abikorera utwabo mu tuzi duto duto nabo baramaze kugurura imirimo yabo. Gushika kuri w'Imana, abanyamerika barenga 168 nibo bari bamaze kwicwa n'umugera wa korona, kubarenga 1,180,000 bamaze kwandura. Abategetsi muri Afghanistan bariko baratohoza amakuru avuga ko abasirikare ba Iran bacungera imbibe bakubise baraboreza igufa abanyafghanistani barenga 10 bariko baragerageza kujabuka urubibe babata mu mazi. abo bategetsi bavuga ko ibiziga bishika kuri 12 byarobwe mu ruzi mu ntara ya Hart abandi 8 ntibazwe irengero abashika 70 bavuga ko aribo bakubaguwe mu gihe abatalibani bo bashikiriza igitigiri cya 23 abadiplomate ba Iran muri Afghanistan bemeye ko bagiye gutohoza kuri ayo makuru ariko barahakana ibyo byagiriji Iran ihaye indaro abanyafghanistan baharugwa ku mamiliyoni 3 barimwo abafise ibyangombwa bibemerera kubayo hamwe n'abatabifise Koreya ya ruguru yararashe amasasa atari make ku kirindiro cy'abasirikare cy'igihugu kibanyi cya Koreya y'Epfo ahari urubibe rugabura ibyo bihugu bibiri byashikirijwe n'igisirikare cya Koreya y'Epfo kuri uyu w'Imana nta bafuye canke ibyononekaye ku ruhande rwa Koreya y'Epfo ariko igisirikare cyararashe naco urundi ruhande rw'urubibe mu kwihora nk'uko bishikirizwa n'abategetsi ba gisirikare ba Koreya y'Epfo Koreya ya ruguru ntacyo yavuze kuri ibyo byagiriji ariko inyuma y'amasaha bibaye abategetsi b'igisirikare ba Koreya y'Epfo bashikirije ko bibaza ko Koreya ya ruguru itabikoze ku bushake
Aloyizi Bigirimana urakoze kuri aya makuru Amakuru yo mu karere tuhere mu Burundi aho abiyamamariza amatora y'umukuru w'igihugu naye abashinga amateka n'abajyanama b'amakomine bakomeje ibikorwa byabo uyu ni umunsi wa 8 cyakora bamwe ejo ku cyumweru bafashe akaruhuko eroje birika neza adufitiye inkuru irambuye
Ijambo amatoro buriri kuminwa nka yose y'abarundi baba ba mu gihugu hagati n'abari hanze yacu. Iruhande yabiyunga n'umugambwe Sende DFDD uri ku butegetsi n'abacanamwe nk'umugambwe wa Dasgana Iprona hari nabigenga nka Dieudonné Nahimana abaye umupastori wa mbere mu mateka y'u Burundi yakoze politike ku mugaragaro akanitoreza amabanga y'ikirenga y'umukuru w'igihugu. Kuri uyu w'Imana yari mu buraruko bushira uburengero mu ntara ya Cibitoke. Ngibi bimwe mu byashiri imbere.
Turifuza yo kubona muri imyaka iri imbere, imyaka iduri imbere, abarundi barundi kazi nimwatwizera. Dusubira guha agaciro ubuzima bwa kirema muntu, nta numwe muri twebwe atabuze umuntu. Nta numwe muri twebwe atumvise inkuru y'abantu bishwe kuva mu myaka yehera, aho tugenda dusanga intambara z'amaziza zisubiriza. Turakwiye kuba abantu bahagarika ibyo. Ntagire umuntu azira. Go nagira umunazira inana nagira umunazira umugambo arimo akaba umugi mutoyi ushitse mu by'uburongozi inza yose uba waciyemo ugasanga abantu barateye imbere cyane maze baribagiye ababashoboje gushikaho bashitse
Leo nsangenda ku mana yamamariza Frodebu yazanya demokarasi nawe mu bimuraje ishinga no guhindura ibwizwa nshingiro waramutsatowe
ingingo zose zafashwe abana mapeko cyangwa babwirizwa zihotora umunyagihugu tuzozifuta tuzohera kuri ibwirizwa nshingiro riheruka gutorwa tuzozifuta rya ibwirizwa nshingiro bigomba kugarukana abantu basega cyari ryari rya ryavuga riri ugiye mu matora ugashikana ibice 200% warongo umushinga mateka ibyo barapfuze ugiye mu matora ugashikana ibice 5% warongo umushinga nka ibyo byarapfuze barondera rero abasikubwiza basezi abasezi bandamba ho bweze bambe muke ndamuke ko abasabye bagaca baba benshi iryo bwirizwa nshingiro rirakijambo abashinga mateka n'abacenguza mateka ko rivuga riti abashinga mateka n'abacenguza mateka nibatora ibwirizwa president abe agiye yumbamo akamara iminsi 30 atatera kwiga ikumu rizuba rya kagirire neza subira kuba nuri umushinga mateka ari yaza gukora yazuba ryo gukora yiko cyo dufaranga gusa igindi ngingo tuzofata tuzosubizaho amasezerano y'Arusha kuko rya bwizwa shingiro nicyo cyari cyazimanganiye iri bwizwa shingiro nicyo cyatumye imigwi gwanda cyane cyane SNDD FDD na SNE ubu baba mu ishamba bakaza ngaha bagashinga n'imigambi mbere ubu kuya migukwa ari ibiri niyitwara igihu ikibabaje Nibaze cyo bagwani. Banye no bwabo bari mu nduru sinzi ko tuzozikira. Nene ya demokrasi bagwani ari ni iramaja hiwa. Ayo masezerano yacu tuzasubiza gateka.
Ariko iryo tegeko ritwara yandi yose ryahinduwe mu 2018 president Nkunziza asanga ari kimwe mu bikorwa bihambaye yashoboye kurangura. Ku munsi wa kane yabigarutse ko masengesho yagiranye n'abanywanyi ba SNDFDD n'indongozi. Yagiriye kagabisha abagiye gutwara nk'uko mengo yamaze kubona uzotorwa ngo amusubirire.
Ndongozi mugiye gutorongora. Mugiye gutangura ni mateka mashasha. Kuko je ndongo rimucha cyacu cyo Burundi 2015 sinigeze ndahira imbere y'Imana mushobora byose ariko mwebwe muzorahira imbere y'Imana ishobora byose nibyo bwiriwe nigera rero jewe narahimbeye imbere y'abashinga amateka n'abatunze amateka narahira mugabo abazoronga Burundi kino gihe umukuru w'igihugu azombora mu ngata azorahira imbere y'Imana n'imbere y'abenegihugu bose ntabwo n'abasirikare b'igihugu bumva yikwiriye kwandika
ababwirwa na cyane cyane Varisa Ndayishimiye umukandida w'umugambwe uri ku butegetsi nabonye ni kimenyetso cy'Imana ntikibagwa nabi
ndanezerewe cyane kubona n'Imana turi kumwe kuko mbahenda nta gihugu na kimwe cyavutse ari gitunzi bose barakoze hama bacha baza kudusamaza kugira ngo tuba basezi bacha badatabuja baze batumarire ku ivyacu ajya makoperative niyo migwi rugamba twese uteza utonda tirayeri Nimutse twatuzogira amabanki menshi tugira amahinguriro erekana ngo kwimbura udashora none washoruce mwe barabariri duca amabarabara ayasanzwe n'indarayi amashure n'ibitaro vyiza vyiza mwemeye yuko ubutugegira urunane kandi muzontora mbe muzontora angahe hoho emwe turahejeje rero gutangura urugendo kuko twatsinze Ereka bakumye abana bonyene nawe twokwitora twotsinda mugabo dukeneye kugira urunani n'abajyanye mu yindi migambwe muje kubabwira batore twebwe
kuri Imana Gaston sindi mu wayiprona yamamarije mu ntara ya Cibitoke agatonorwa wasa senere aja aho bita ku masanganzira muri komine Kirembo Kirundo na Muyinga mu buraruko bushije ubuseruko Ndayishimiye atoyika atayitora muri komine Giheta avuka mu Gitega hagati na hagati yiteguriye amakoranire abiri kuri uyu wa mbere ibuteza ijuru rya Amerika
arakoze eroje kuri iyi nkuru Tugenoneho mu Rwanda umubyeyi w'abana batatu warokotse genocide waruherutse gutemerwa inka ihaka yashumbushijwe izindi eshatu ubuyobozi bwa Ibuka mu karere ka Rubavu buvuga ko igikorwa nk'iki kirema imbaraga mu barokotse Claude Ganza Munyamagana araduha inkuru irambuye
ku itariki 22 z'ukwezi gushize kwa kane nibwo umugizi wa nabi yitwikiriye ijoro ateme inka ya Nyiramagure Rachel w'imyaka 48 umupfakazi w'abana batatu warokotse genocide yakorewe abatutsi mu 1994 atuye mu mudugudu wa Rwamikungu akaba kumushumbusha ubuyobozi bwa laboratwari y'u Rwanda y'ibimenyetso bya gihanga byifashishwa mu butabera kuri iki cyumweru bwashyikirije umubyeyi inka yonsa nk'uko Madame Monique Nyiransengimana uyobora umurenge wa Kanzenze yabitubwiye
na Rwanda Francis Laboratory ni inka nziza ifite n'icyayo n'abakozi b'ikigo bayitanze ariko ikaba n'ubundi yatangiwe rimwe n'iyatanzwe n'ubuyobozi bw'umurenge yashyikirije inka eshatu
Mu magambo make Nyiramagure Rachel wahawe inkisha kuri Amerika ko byamunejeje anashimira bamushumbushije.
Ni nziza ntakubaho iyi gukanwa n'iyo ngiyo n'ishashi. Mana yanasinye cyane harakadira inka. Imana ive baho umugisha.
Umuyobozi w'umurenge wa Kanzenze avuga ko ibikorwa by'ubugizi bwa nabi nk'ubwo bwo gutema inka butari bumenyerewe mu murenge ayobora bityo ko uyu washumbushijwe adakwiye kugira izindi mpungenge ku bugizi bwa nabi bwakongera.
Kandi birashoboka mu myaka yabanjize mbere cyane. Abo kugazongewe ni cyese ya mbere nari nashyire mu murenge kandi maze imyaka itatu muyobozi ibindi byose byaba arashyigikiwe nta bundi bwoba nta zindi mpungenge afite
umuyobozi w'umuryango uharanira inyungu z'abarokotse genocide ibuka mu karere ka Rubavu bwana Inosa Bisengimana avuga ko itemwa ry'inka Nyiramagure ryanakurikiwe n'amagambo yuzuye urwango no gusesereza abarokotse genocide
batutemeye inka ndamukecu utari wishoboye ufite ubushobozi bukeya biratubabaza cyane kuko nta bundi bushobozi yari agifite ikindi bikurikiza amagambo mabi y'ingengabitekerezo avuga ngo yishe inka y'uwacitse ku icumu abakeneye inyama za make nibagenda bariye kurya icyo cyaduciye intege kiratubabaza
Bisengimana avuga ko kuba uyu mupfakazi wa genocide wiciwe nk'imwe yashumbushijwe eshatu bitanga ihumure n'icyizere ku barokotse kandi bikaba n'urugero rwo gukora icyiza gikwiye kwiganwa
Yanki ni yari yapfuye yishe uyu munsi none twabonye inka eshatu yadushimishije cyane yadufashije kituremamo imbaraga zivuga ngo nubwo haba hari abandi banyarwanda bagifite wa mutima mwiza wo kugoboka abafite ibibazo ibi bikaba byaturemye mu ingufu y'uko ubona umwanzi umwe ukabona abakunzi barembe wa wundi ni ikitegerezo tugomba gufata nk'abanyarwanda yuko mwanda gukira kobo imana ikagukira kandi
uyu muyobozi wa muri aka karere ka Rubavu avuga ko hamwe na hamwe muri aka karere hagenda hagaragara abantu bakomeretsa barokotse genocide haba mu magambo cyangwa ubundi buryo mu gihe igihugu kikiri mu minsi ijana yo kwibuka ku nshuro ya 2026 genocide yakorewe abatutsi
bikorwa ntabwo byari kubura byarabaye barahari bagiye bagira ingengabitekerezo hari bamwe bafunzwe ariko iki kitwereka isura nziza yuko nubwo haza abanzi bashaka kudushyira mu bibazo hari n'abandi badutekereza kudushyira mu nzira nziza kugara umutima wacu.
Mu bihe bitandukanye hagiye hagaragara abantu bibasira abarokotse jenoside cyangwa kubatemera amatungo ariko hakanaboneka babashumbusha. Nibutse ko Sibomana Jean Pierre wakekwagaho kwica inka ya Nyiramagura yiteye ibyuma mu nda bicishije mu nda y'amaganga nawe yishwe arasiwaho yari afungiye kuri station ya polisi ya Kanama mu karere ka Rubavu mu gitondo cyo ku itariki 25 z'ukwezi kwa kane bivugwa ko yaba yararashwe agerageza gutoroka. Claude Ganza Munyamagana mu burengerazuba bw'u Rwanda ku bwa Radio Ijwi ry'Amerika.
Turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'Ijwi ry'Amerika. Ntumbere yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva. Kubera iyo mvo Ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ivyifuzo mufise vyo dufasha kubandanya tubashikira kunyota y'ibibara jishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1202444199931. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Tuve mu Rwanda twerekeza muri Uganda. Mu gihe abanyayuganda bizeye ko umukuru w'igihugu hadohora ku mabwiriza yatanzwe mu rwego rwo gukumira icyorezo cya virusi ya corona, abashinzwe umutekano bahanze amaso imipaka y'ibihugu bituranye. Inkuru irambuye tuyibaze umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika muri Uganda, Ignatius Bahizi.
Uganda isangiye imbibi n'ibihugu bitanu aribyo Sudani y'Epfo, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Kenya, Tanzania hamwe n'u Rwanda. Kandi uretse Sudani y'Epfo, mu bindi bihugu umubare w'abandi ubarirwa mu magana. Ukurikije abashinzwe by'umutekano hamwe n'abayobozi bibanze mu gihugu, abantu benshi kuva mu gihugu cya Kenya hamwe n'u Rwanda barimo gukora ibishoboka byose kwambuka baza muri Uganda bakiye mu nzira zitemewe n'amategeko. Abel Bizimana n'umuyobozi mukuru wa politiki w'akarere ka Gisoro gahanye urubibi n'igihugu cy'u Rwanda hamwe na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo.
Ubu Rwanda n'abavandimwe bacu ariko ubu turi kubatinya, ariko ubu nabo ntitukibashaka noneho, nabo bavandimwe bagume wabo ariko banze. Nakubwiza ukuri bari gushyira kana nka hariya ngo turebere, abandi bakaryama hirya bagategereza. Akana kamara kubona abasirikare bagiye kagakora sigino bakaza nk'abandi jana bakaza bakihura nene ako kanya bakazimirira mu gihugu nk'ukubona isenene zimirira mu byatsi neza ukabuta bashaka ngo babone.
None muri uru rwego kumaze kumenya ngo mufite imipaka utagenzura dore ngaho na Kongo nicyo kimwe. None ubwo mwashyizeho ngamba cyo kugira ngo mwirinde
umuntu ararushije kuzitirira nta mufatango wafata umuntu. Turagerageza mu buryo nyine bushoboka, ariko abantu bafata nijoro bagatutira isaha 8-9 bakaza. Kandi ibintu by'umupaka abantu babeshejweho n'amagendo bafite amayeri menshi, ntabwo bamuzitirira ngo umushobore. Ariko njyewe ubwo wabwo mfite bango umurwayi wa mbere uzava muri Gisoro azabaturutse mu ruhande rw'u Rwanda, kuko density y'abafite agakoko ka coronavirus mu Rwanda iri hayi mu gihugu gito cyane. So ubwo ufashe average ukavuga ngo per capita wasanga twebwe risk yo mu Rwanda iri hejuru cyane kusumbiye muri Uganda.
Avugana n'abanyamakuru umuvugizi w'igisirikare cya Uganda Brigadier General Richard Karemire yavuze ko ibibazo byo ku mipaka barimo kubikurikirana. Ati nubwo bitashoboka kugira ngo bashire abasirikare kuri buri nchonda y'umupaka, ariko bongeye ingufu mu kuyigenzura. Ati twe nk'abashinzwe umutekano ntabwo twakura amaso yacu ku mipaka dusangiye n'ibihugu by'ibituranyi. Tuzi ko iyo mipaka ishobora kutuzanira ikibazo gikomeye nk'igihugu, ariko icyo dusaba abanyagihugu bose dufatanye kugira ngo twirinde abashobora gukoresha iyo mipaka kutuzanira uburwayi. Dufatanije tuzatsinda urugamba.
Tujya kuwangura singa fena tukoragana bamo.
Hari n'amakuru y'uko hari abashinzwe umutekano boherejwe kurinda imipaka, ariko akabahabwa ruswa n'abo banyamahanga kugira ngo babemerere kwinjira. ibihe byamaganywe n'umukuru w'igihugu mu kwezi gushize avuga ko uzafatwa arya ruswa muri urwo rwego azahanishwa igihano cyo kugerageza kwica abanyagihugu. Umukuru w'akarere gasange umupaka n'igihugu cya Kenya yibukije abasirikare boherejwe kurinda umupaka amagambo y'umukuru w'igihugu.
If I ever get you across the border there, receiving any money from any person.
Ati uzaramuka afashwe yakira amafaranga ku muntu kugira ngo amwemerere kwinjira mu gihugu azahanwa bikomeye cyane. Umusirikare wambaye imyenda y'igisirikare cya Uganda gufata ruswa kugira ngo yemerere umunyakenya cyangwa umunyayuganda kwambuka umupaka azahanwa bitabanje kuganirwaho kuko azafatwa nk'umwanzi w'igihugu. Tuzakujana mu rukiko tugushinje icyaha cyo gushaka kwica abanyagihugu. Hagati aho umubare wamaze kwandura coronavirus mu gihugu umaze kugera kuri 88 ku bantu bakabakaba 2,500 bapimwe mu mpera z'icyumweru, batatu nibo basanganywe n'ubwo burwayi kandi babiri kuri bo akaba ari abashoferi b'imodoka zambukiranya imipaka, umwe mu Burundi n'undi w'umunyakenya. Nibutse ko abasaga 50 bo bakize uburwayi nuko bagasezererwa amavuriro. Ignatius Bahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda.
Kubakunzi kubanywanya ibijwi rya Amerika, ndabasuhuje hano i Washington. Kubera ikiza cya virusi ya corona kimaze kuzenguruka ibihugu byinshi byo ku isi, radio Ijwi rya Amerika yahagurukiye kurinda abanyamakuru bayo. Muri iyi minsi abanyamakuru bacu hano i Washington barakorera mu rugo, n'abanyamakuru barirya no hino ku isi badutarira inkuru twabasabye kwigengesera. Niyo mpamvu hari ibiganiro byinshi muzasanga ko byahindutse, cyane cyane ikiganiro muri isanga. Nitukibagezaho ikiganiro gishya aho mubasha kuvugana n'abatumire bacu mutanga ibitekerezo cyangwa se mubaza ibibazo uko mubyifuza. Muzatwihanganire iki cyorezo nikirangira tuzakomeza ibiganiro byacu nkuko bisanzwe. Namwe kandi mukomeze kwirinda kurengera ubuzima bwanyu ubwabo mubana n'abo muturanye. Mukomere.
Muri kumwe na Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Tugeze ku mwanya w'amakuru ya siporo. Ihiganwa rya volleyball ryaraye risojwe i Bujumbura mu Burundi. Inkuru Desire Atungimana, umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika uri Kigali mu Rwanda, abagezaho.
Kuno munsi wa nyuma mu bagabo muzinga yatsinze Bujumbura uwezo wa ndani ku maseta 3 ku busa, Amikare irahira Bisoro mu kuyitsinda maseta 3 ku busa nyene, nako kandi umugwi wa Rukinzo watsinze Gacosmos. Inyuma y'iyo ntsinzi Rukinzo yaciye yegukana igikombe cy'ihiganwa ryo mu gisagara cya Bujumbura uno mwaka. Umugwi wa Amikare wari wabaye wa mbere mu mwaka uheze ukaba wafashe ikibanza cya kabiri. Mu bigeme naho Gender Light Club yatsinze New Colombe amaseta 3 ku busa, na Muzinga itsinda Lesas amaseta 3 ku busa nyene. Umenyereza wa Muzinga akaba ashima kubona basubire kwiyongera igikombe, ahamenyesha ko ubukerebutsi bw'abakenyi aribwo bagikesha.
Umwaka warakiteguriye cyane, turaprepara abakenyi neza muri cote physique technique twiva n'andi ma ekipe tuzohura, kandi ma ekipe nayo nyine ntiyari yicaye. Ubugiye kuraba ekipe z'abakobwa zarateye imbere, si bya bindi mu minsi heze twatsinda 3 ku busa. Ubunya ekipe ziragenda zironka iseti imwe, ariko navyo nyene ubu tugiye gusaba kubikora ko tuvyanze dusubire kuri nivo twahora ko kuva kera.
Urongoye ishyirahamwe rya volleyball mu gisagara cya Bujumbura Ngendakimana Claver amenyesha ko ashimishwa n'ingene ihiganwa ry'uno mwaka ryagenze kuko ryaranzwe n'ubuhinga bwinshi. Arasaba ariko ko abafise uburyo bufata mu mugongo abakinnyi kugira urwo rukino rugume rutera imbere.
Ihiganwa ryagenze neza cyane, abakinnyi benshi bari bahindaguye ama ekipe, byaciye biboneka ko baradugije nivo, ama ekipe yaradugije nivo. Imipira yagenze neza cyane, niho ubona ko n'abarorezi baguma baza kurorera imigwi izobanywa eka n'ibindi byinshi. Babasaba ko boshigikira imigwi abafise uburyo bakabutanga, abashobora guha akazi abakinnyi bahirira amashuri bakabafasha.
Mu nkino nazo zihuza ubushikiranganji bwose bw'u Burundi muri basketball, umugwi w'ubushikiranganji bw'ubutungane ufise igikombe cy'umwaka uheze kuri wa gatandatu niho waronka uburenganzira bwo kuzokina urukino 8-51. Kizigenza w'uwo mugwi yamenyesheje ko hasigaye iminota 6 ngo urukino rurangire, ariho bahindura umukenyuro babona gutsinda urukino rutari rworoshe.
Turabonye yuko tudakoresheje ingufu nyinshi tudashobora gutsinda iyi match, twebwe rero tugize icyo bita oma ome kuri demitere harimo n'amakuvertire menshi n'ibindi by'amakupa system nico kintu gitumye dutsindira imache kandi nize nibaza yuko iyo tuza kukigira hakirikare imache ntiyari kutugora kuko twe turafise ama individualite umukinyi tumbya niho rero twiyumviriye asiminite de la fin de match turagira oma ome strict kuri bamwe bamwe nk'umumenere wabo uwumucunze twasaba ko atakuvertira agira ye none uvuga ko ako kabije dutsindiye ko
ubwo bushikiranganje na umupira w'amaguru rukaba ruzokinira rukino rwa nyuma inyuma yaho butsindi bushikiranganje rw'amagara y'abantu ibitsindo bitatu kuri kimwe mu rukino rwa nyuma bakazohora no bushikiranganje bw'ikigega ca leta bwatsinze bushikiranganje bwo gufatana mu nda kuri za penalty zine kuri zibiri mu gihe mu minota 90 yatekanijwe n'amategeko iyo migwi yanganye ibitsindo bibiri ku bindi. Desire Tungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Arakoze Desire Tungimana ku makuru ya sport.
Iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherere ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Nshuti banywanyi ba radio ijwi rya Amerika, ibiganiro radio yanyu bateguriye birahumuje. Tubashimiye cyane kuba mwaduteze amatwi, nshimiye kandi na bagenzi banjye bagize uruhare muri ibiganiro n'abamfashije kubibagezaho aho bari hirya no hino mu ngo zabo muri iki gihe isi yose ihanganye n'icyorezo cya COVID-19. Fasili Gebeho ni wowe wagiranije aya makuru. Kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Reka rero tubasezere tubararikira ibindi biganiro by'ijwi rya Amerika. Mukomeze kandi kwirinda virusi ya corona aho muri hose. Tubifurije amahoro n'amahirwe.
Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yo yabaye igisubizo cyacu. Mugukerera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu. Gushikiriza icyo tugona turayaga tugahuzayo kwijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yo yabaye igisubizo cyacu. Gukerera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu. Mugutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu.